dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje bakunze ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose mutwumva haba kuri radio kuri telefone ngendanwa cyangwa se kuri mudasobwa mwese mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi ikiganiro cy'uyu munsi ikirafatira ku kiganiro muri sanga mwumvise kuri wa gatanu ushize ikiganiro kibanze ahanini ku kibazo cy'uko kaminuza y'u Burundi ikomeje kugenda ibura abarimu ndetse n'abakozi b'ingirakamaro bava mu Burundi bagana mu bindi bihugu cyane iby'akarere no hirya no hino mu mahanga ahanini impamvu nyamukuru ni imishahara mike ni imibereho itaboroheye ituma bajya gushakira amaramuko ahandi n'ikiganiro mugenzi wacu Fidel Niyogabo yagiranye n'abarimu babiri ba kaminuza ndetse muraza kumva n'abakunzi baradijwe rya Amerika baterefona babaza ibibazo bitandukanye bumvikanisha n'impungenge zabo
ibitekere by'incabwenge zo mu bisata by'indero n'ubuvuzi mu Burundi ziva mu gihugu zikaja kurondera ubuzima bwiza kurushiriza amahanga bibandanya kwiyongera abigisha muri kaminuza y'u Burundi bagiye handi bariyongeye mu mwaka urangiye 2024 umuntu abagereranije n'abavuye mu gihugu mu myaka ine y'imbere yaho mu rwandiko ubuyobozi bwa kaminuza y'u Burundi bwarungikiye ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi bw'itariki 16 y'ukwezi kw'12 k'uyu mwaka twaraye turangije bumenyesha ko mu kibingo c'imyaka iniheze abigisha n'abandi bakozi bamaze guheba akazi bagera ku 118 muri abo 41 bakaba arabigisha bafise impamya bushobozi ya doktora umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi Audace Manirambona akaba yamenyesheje ko hamwe atacokogwa ibintu bishobora kuyanzara twatumiye Dr Désiré Nisubire yigisha mu gisata cy'ubuvuzi muri kaminuza y'u Burundi akongera akaba ayoboye sendika abigisha muri kaminuza y'u Burundi na Libera ntibashira kandi yigisha kuri kaminuza Université Libre de Bruxelles mu Bubiligi yaragize ubushakashatsi bwimbitse aransohora inzandiko ku bijanye n'igisata cy'indero mu Burundi batumire ndabaramukije
mahoro neza cyane natwe turabaramukije ndabaramukije na Désiré Nisubire turakuyaga muri kino kiganiro bari ko ratwumviriza
ndabifurije n'umwaka mwiza mushasha wa 2025 mwese
murakoze cyane natwe turabifurije umwaka mushasha mwiza
mbere kuri wewe Professeur Désiré Nisubire ico kibazo cha abigisha n'abandi bakozi bo kuri kaminuza y'u Burundi bariko bagenda ku bwinshi baje handi cifashe gute muri rusangi muri giye
cyo nashaka kuvuga nuko urwandiko umuyobozi wa kaminuza yandikiye umushikiranganje w'indero natwe twabonye mbuga ngurukana bumenyi ariko imbere yaho natwe hamwe n'ishirahamwe ry'abarimu APEB twari twaragize ico twakwita conference de presse twerekana impungenge dufise mugabo washikirije ico kiganiro camenyesha makuru Professeur Leandre nta mwanya wari uriho ukwiye ukwerekana abamaze kugenda mu bisata vyose vya kaminuza y'u Burundi yafatiye gusa ku bisata bitatu igisata c'ubuvuzi igisata cigisha ivyindero na psychologie hamwe n'igisata bita les sciences de l'ingénieur aho twerekane ko ibitigiri z'abari bamaze kugenda naho nyine byaboneka yuko ari benshi cyane tukaba twari twasavye yuko ico kigwa cobandanya kugira ngo tumenye neza abamaze kugenda aho rero nashaka kuvuga yuko atazi ndeshere na twebwe barimo twatumaze kubona ko biteye agahinda urwandiko umuyobozi wa kaminuza yandikiye umushikiranganje akaba ari ibintu bigaragara nta kinyoma kirimo ni ibintu biboneka kuko turabibona kwabarimu bagenda ku bwinshi sabarimu gusa haragenda n'abandi bakozi ba kaminuza baja mu zindi abarimu bakaja mu zindi kaminuza bakaja no mu bindi bihugu kandi tutibage nuko hari n'abahe bakwigisha muri kaminuza bagumye no mu Burundi bakora mu zindi mu bindi bisata by'igihugu ivyo rero nta byimbeshere biribonekeza
mwitegereje ubwo rwandiko muravuze ko mwabimenye bikiye ku mbuga ngurukana bumenyi ubwo rwandiko umukuru wa kaminuza y'Uburundi yandikiye ubushikiranganje bujejwe indero mwotubwira muri make ibyo byari muri ugwandiko ibyo yashikirije
ego ugwandiko narubonye ruri kumbuka ngarukana bumenye n'ivyo navyumvise mu ntangamarara y'ikiganiro mari ko murakoresha aba yavuga yuko mwe numvise muvuga mu myaka ine iheze ariko yavuga gushika mu kwezi kwice itarike mengo 10 na zinga sinadibuka neza ntaruravye ku kwezi kwice 12 2024 ko abarimu bamaze kugenda ari 41 hanyuma n'abandi bakozi rero umugabo wosamwe bakagira 118 ariko mwabivuze aho rero yavuga yuko ari adibo leta yurabye icikora kugira ngo ihagarike uko kugenda kudasanzwe kwabigisha ba kaminuza ya Burundi.
Icyo kibazo cyatangwe kwibonekeza ryari abantu abo sonchabwenga abo bigisha nabo bandi bakozi kuri kaminuza byatangwe kwibonekeza ryari ko bariko baragenda bava mu gihugu baja ahandi kurondera aho baronka gashahara kurushiriza.
Darabonetse oyabari gaza kugenda cyane mu za 95 96 ariko mu nyuma baragaruka kubera hari ibyari byahindutse cyane cyane bavuye mu gihugu cy'u Rwanda hanyuma haramaze igihe kiniya kubera ibiganiro leta yagiraniye n'abarimu haraba igihindutse abarimu biraboneka yuko umengo bashinze imizi ibintu biko bigenda neza ariko muri no minsi na cyane cyane mu myaka itanu iheze byarabonetse cyane yuko uguheba akazi muri kaminuza ya Burundi byasubiriye gufata umurindi ukomeye na cyane cyane mu myaka itanu iheze je niho ndabibonye cyane ubuhoho maze imyaka hafi itatu ndongoye sendika y'abarimu muri kaminuza ya Burundi ndabibona cyane kuko ndaronka amakuru ava hirya no hino ni ukuvuga yuko muri imyaka itanu ya mbere kugira ndabyishwe neza iyi myaka itanu iheze abarimu bagiye ni benshi cyane abandi bakoze urumva kenshi ari usanga batabarava kubera baca basubirizwa ariko abarimu bakagora gusubiriza nicyo gituma bica byibonekeza kwa abarimu bagiye cyane baca mu bindi bihugu bya Buraya ibihugu bya za Canada hariho abarimu bihugu bica bita Outre-mer mu bihugu by'u Rwanda bariyo hariho n'abandi tutamenya iyo baciye babandaniza ariko ukabona yuko bagiye abandi nabo bari ngaha bakora cyane cyane mu bisata bya ONU nka Banki Mondiale hari abakora za UNICEF abandi bakasaba ubuze handi babona hari akarusho kandi bikaboneka neza yuko ikibazo cya mbere ari ukutamererwa neza mu kazi.
Murakoze. Nawe Professor Libera Nibashira kandi mwaragize ubushakashatsi mu bijanye n'igisata cy'indero. Iki kibazo mukibona gute cha izo ncabwenge ziriko zitera zigenda?
Icambere novuga nuko iki kibazo cy'abarimu bagenda kiramaze igihe cyatanguranye n'abari bagiye kunonosora amashuri kwiyongeza bimwe bita doktora mu myaka mu gihe 1993 benshi muri abo ntibatahutse mbere gushika naho leta zakurikiranye zagiye ziritura ku mashyamwe mpuzamakungu nka UN imiraba impunzi barashyizeho umugambi wiswe MIDA wafasha kuzana abo barimu bagumye hanze muri bo bakaje kwigisha kuri Universite y'u Burundi bere no gufasha mu bisata bitandukanye mu buzima bw'igihugu hanyuma na PNUD yarashyizeho umugambi wiswe TOC10 nawo nyine warafasha kugira haboneka abarimu bari babuze icyo gihe kubera abo bagumye hanze fatiye mu gihugu ndimwo nko mu Bubiligi abo bariko abo assistant bariko baragira doktora twararenga 200 ngabandi muri abo hanyuma rero iki kibazo nibyo harabatahutse bavuye mu Rwanda n'abandi bakeyi bo barabatahutse ariko benshi muri abo barasubiye baratabaromuka ni kibazo rero ki giteye agahinda kuko nta gihugu ku isi na kimwe gitera imbere kitabicishije mu byerekeye ubumenyi kwigisha kuramura ugwaruka ruteza kuzokubaka igihugu mu minsi iri imbere hanyuma rero n'ubushakashatsi murazi uruhara runini mu iterambere ry'ubushakashatsi mu iterambere ry'igihugu mu ncamake rero ni ikibazo kibabaje ni ikibazo leta y'u Burundi asiza gutorera umuti vuba na vuba ngira turaca kubiyaga hanyuma rero icyo nurangiriza ko no gushimira umuyobozi wa kaminuza n'amasendika yagerageje gushyira habona icyo kibazo kuko n'umunsi kiriko kiravugwa cyane amatwi adusumira twizere ko abajeje kurongora igihugu n'igisata cy'indero bazofata icyo kibazo mu nkamo.
Murakoze. Tuza ku mirongo ya telefone dufise Nyandwi Abdul, uratwumva?
Ndabumva.
Nyandwi, uduhamagaye urihe? Ufise ikibazo baza batumire icyumviro shikiriza?
Ikibazo cya mbere ni ikibazo kuba jena abo barimu ba kaminuza baguma baca akazi bari bakwiye rero na cyane cyane leta yari ikwiye kuraba icyo ikora kubera jeje ubundi narase musanga ni abakozi babashyika igihumbi nawe bamaze guta akazi leta yari ikwiye cyane cyane kuraba impamvu baca akazi.
Akoze. Turamutaye ku murongo wa telefone ashikije icyumviro ciwe kuri iki kibazo cha abigisha kuri kaminuza y'u Burundi hamwe n'abandi bakozi benshi muri bo bariko baragenda ahandi kugerageza kurondera ubuzima bwiza kurushiriza. Ndi kumwe na batumire Dr. Desire Nisubire yigisha mu gisata cy'ubuvuzi muri kaminuza y'u Burundi. Tuvise kandi na Libera ni bashira kandi yigisha kuri kaminuza Université Libre de Bruxelles mu Bubiligi. Tufise uyundi ku murongo Germain ni kwigira. Uratumva Germain?
Yego ndabumva.
Uri he?
Ni exactement mu rumonge muri province rumonge mu Burundi.
Ufise ikibazo ubaza icyumviro ushikiriza?
Icyumviro ndashaka kugishikiza ibyo banditse ngaho ku ijwi rya Amerika.
Yego.
Yego.
Mugishikirize?
Ego muri make dufatiye nko kuba harimo bo muri za kaminuza guma bagenda bata akazi
mu byibaza kwiga
icyo navuga ko mbona umenga muri make icyumviro nuko ari mishahara mike boba bahabwa mu gihugu.
Murakoze.
Ego.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tuko tuvuga ku kibazo cha bigisha kuri kaminuza y'u Burundi n'abandi bakozi baho bamwe muri bo bariko baratako kazi baja ahandi kurondera ubuzima bwiza kurushiriza. Ngaruke kuri Professeur Désiré Nisubire nkuko muyoboye sendika yabigisha kuri kaminuza y'u Burundi. Niki he muriko murakora ku biberekeye kugira ngo mugerageze gutuma icyo kibazo gitoregwa inyishu?
Murakoze cyane. Mu bisanzwe nk'aba nk'umuntu warongoye sendika twebwe ntawobesha biraboneka yuko leta y'u Burundi ifise ibibazo by'ubutunzi bigatuma kumbure n'imishahara aricyo gituma atacika imaze kubera n'ikituka ry'ifaranga ry'u Burundi. Ibyo rero twebwe ikintu turiko turakora nk'abantu baserukira abandi turi kumwe nabo duserukira nyine muri sendika dukoranye n'abandi benshi bakorera muri urwo rwego nuko uraba harigeze kuba igihe nk'icyo aho byabonetse yuko abigisha na cyane cyane mu buvuzi batari bashize ukuguru hamwe bimwe bita stabilite. Hanyuma hariho amaproje rero na cyane cyane amaproje yari afite bita sante population cyane cyane sante population 2 yarafashije leta muri icyo gihe kugira ngo abarimu bashobore kugira akarusho. Tugahamagara leta y'u Burundi rero nimba ataburyo ibona yuko yoshobora kugumiza hamwe abo bigisha na cyane cyane bahambaye iyo turiko turavuga abigisha
sukwigisha gusa muri kaminuza ya Burundi Libera ntibashira kandi yari yavuze yuko abagisha ari bo bahava bakagira n'ibintu by'ubushakashatsi igihugu gikeneye kugira gitere imbere rero twebwe turiko turi ko turagerageza gusigura twerekana ibyokogwa n'ibyo tuvuga byereke ama conference de presse tumaze iminsi tugirisha APB na SPB sendika hamwe n'ishyirahamwe ry'abarimu muri kaminuza ya Burundi kugira ngo tugire ahantu dufashije leta kugira nayo ibone ingana yo bigenza ibyo rero ntibirakunda ko leta dushobora kwicara hamwe ngo tuyereke kumbure ibyo nayo itoba imenye kuko hari aho usanga bibigoye nka twebwe nk'abarimu turabona ingingo zofatwa zihuta kugira ngo ibyo bigabanuke harimo na cyane cyane ko tuzaba tuza kubishika ko ibintu byita politiki salariale la nouvelle politiki salariale no kuvuga itunganya ry'imishahara gushasha ibyo rero rikaba rizana cyane cyane ubona ko rihohotera abantu bafite amadiplome ari hejuru aho rero murazi ko harimo n'abarimu ba kaminuza ya Burundi tukavuga tuti leta ko ariyo yanabitanguye kuvuga ibyitunganywa by'imishahara gushasha niko kajyo rero leta yoronka kugira ngo abarimu muri kaminuza y'u Burundi ibashire ku mushahara ujanye na diplome yabo n'akazi kabo gahambaye kuko leta irendera yuko abarimu ba kaminuza ari abakozi bamwe bita karahara mu rugamba ntibacura rero ko ari uko leta yofata iya mbere igashyira mu ngiro ibyo turiko turayisaba cyuko imishahara yoreka yo kubahiriza ubusumbasumbane mu by'amadiplome n'iby'ubuzi rero biracyari ko biraza ntituribura mugabo rero akanakanya ko kugira ngo leta nayo imenye icyo yokora ariko turiko turabikora tuzobikorana nk'uko bisanzwe na leta y'u Burundi iserukiwe n'umushikiranganji w'inde tumaze igihe tudatavugana hari aho kumure twogira aho duhuriza tugaduca turaba rero ko hari ikintu gishasha bizozana niyo twamara kubona leta nayo yerekanye kubyifuza ko abarimu boguma hamwe bagakora akazi bajejwe
murakoze ku mirongo ya telefone tugaruke kuri Kanyamuneza Matias uratwumva
turabumva neza gose
uduhamagara uri he Kanyamuneza
ndabahamagara ndi Nairobi muri Kenya
ufite ikibazo ufite ikibazo ubaza abatumire cyangwa icyumvire ishukize ubishikirize
narifite ikibazo n'icyumviro
ishikirize
nagomba kubaza abatumire mbe uko abarimu numva bakaminuza ariko baragenda ntabwo yaba ari inyungu ku gihugu ko umwenga ubu hari urwaruka rwishyirwa hejeje amashuri rishobora kwigisha kaminuza abo bakagenda hanyuma bagahakaza abandi bandi icyo ni ikibazo narifite
mwo mwishura uyu Matias Kanyamuneza ku kibazo abajije Professor Libera
gutane avuze ati hariho ugwaruka gwinshi rikorora mugwa muri kaminuza y'u Burundi baheze amashuri ntarunga kazi mbega bo hoye ntibo basubirira bakigisha umwarimu wa kaminuza ategugwa mu gihe kirekire mu myaka myinshi inyishu rero uheje kaminuza ntashoboye kuramurwa ruka muri kaminuza nivyo arashobora gufasha mu bikorwa bito bito ari travel pratique canke imyimenyerezo tubashe mu isata vy'umwenyi bwa science canke ngira muri za laboratoire mu by'ubuganga ariko kugira utanga icigwa gihanitse na cyane cyane mu myaka ya nyuma abisaba kuba ufite uburenganzira ufite umunuzero papuro kumutsindo rugutuma ushobora kwigisha muri kaminuza mu ntambake rero abana bahejeje abagwaruka ruhejeje Université y'u Burundi kino gihe nti ntabumenyi n'ubushobozi bafise bwo kwigisha muri iyo kaminuza nibyo hari ikintu hariho ecole doctorale yuguruwe ariko nayo nyene nibaza kwicumbagira kumva zitandukanye ntuze Desire nisubire ari ku rubuga arashaka kugira icyo bivuze ko mugabo niyo ikora doctoral nibaza ko ikenye abarimu bo bafasha kugira iyo ikora doctoral itegura abarimu abagira amadoktora n'ikifasha abagira amadoktora niyumva ko nari nafise ibibazo nk'uko mu bindi mu yindi myaka bafise ubukene bw'abarimu.
Tugaruka ku mirongo ya telefone, dufise Eric Nkorerimana, uratwumva? Tumutaye ku murongo wa telefone. Ndashaka mbaze Professor Desire Nisubire ikibazo cha cincabwenge muri rusangi mu karere ka Afrika, ku mugabane wa Afrika zigenda hanze kurondera ubuzima bwiza kurushiriza, ni ikibazo kibonekeza mu bice nka byose by'umugabane wa Afrika no kubijanye nabo bigisha n'abandi bakozi bafise ubuhinga buhanitse. Nikiye cyo bagitandukanya ibyo bindi bihugu n'u Burundi ubigereranije n'ibindi bihugu byo muri Afrika?
Sindi ko nobanza kwishura uwo muntu yabaje ico kibazo.
Nta kibazo.
Yavuze ati none ntiboha akazi abandi abana b'igihugu bariko baraheza amashuri bakaca babasubirira. Rega mu bisanzwe uko niko bitegeza kugenda, nta ngorane yoba abagenda bashobora gusubirizwa. Ica n'ibisanzwe cyane, iyo umuntu agiye hari umusubirira aramusubirira, n'ubundi hari abo barokwita hari abaha akazi. Ariko nagomba mbwire mengo yitwa Kanyamuneza yuko abarimu muri kaminuza na cyane cyane bigisha amashuri yigiwe imbere, hariho abigisha mu bice za master, abandi bakigisha mu bice za doctora. Aga nomenyesha yuko muri abo barimu kugira ngo ushobore kumva umusuperviseur wa master canke wa doctora utegerezwa kuba ufise na cyane cyane impamyabushobozi ya doctora hamwe n'amagrade ateye imbere muri kaminuza ya Burundi. Ahiwacu ni kuva kuri professeur associé gushika kuri professeur ordinaire. Mu gihe rero hogenda abarimu nk'abo ba professeur associé, nuko ntazanye ibiharo bigororotse nari kumubwira aba professeur associé, aba professeur ordinaire bamwe bita ba le maître de conférence, abamaze kugenda ingana bangana, ntushobora kubasubiriza nk'uko Liberance bashaka kandi yabivuze, bishoboka kubasubiriza iyo nta ntiyari nukwa n'ingorane. Ntibiba byanavuzwe n'umaradiyo cyareke ntabe yaranditse kuko barabasubirije ibyo byari bisanzwe. Rero namenye yuko nk'aba professeur babageze ku magrade akomeye abo baragoye gusubiriza nk'uko yabivuze professeur Liberance ntibashira kandi bifata umwanya munini kugira ngo uve kuri grade uje yindi, ubu byashobora kuba bigeze ku myaka 15. Nta munyeshuri yarasohotse kaminuza yoza asubirira abo abagiye. Ikindi nagomba kumubwira ni uko hariho abantu bafise amaspecialite akomeye mu Burundi, usanga ari nk'umwe canke babiri, bituma arinza aba nk'umwe agaca agenda ari umwe hatagira uwundi, kuko mu bisanzwe nta gisata cyategeza kugira nk'umuntu umwe canke babiri. Urumva turacyafite icya mbere ingorane z'abantu banonosoye ibintu byita amaspecialite. Si no yoba bahari, yoba no kuri abantu bahari bacasubiriza ntiba ari ingorane. Ngarutse ku kibazo hejeje kumbaza, na cyane cyane ni iki gitandukanya ibihugu cy'u Burundi n'ibindi bihugu mu byerekeye na cyane cyane kwigisha muri kaminuza. Nibaza ko ibyo bintu nabishikirije kuri radio Isanganiro. Nka je tuko tuvugana, hari aho mpuranja kwigisha mu gihugu cya Congo, ni ukuvuga abarimu ba Congo turazinanye, barambwira ingana bahembwa. Abarimu bo mu Rwanda turazi ingana babayeho, turetse umushahara ufadika baronki bavuye kwiga bafise n'ibindi by'uburusho bimwe bitariza avantage zihambaye cyane kugira ngo igihugu cyabo gishobora kubagumana. I Nairobi ari arazi ingana bigenda, arashobora kuja kubaza muri universite y'i Nairobi ndahazi, canke mu gihugu cy'u Uganda no mu gihugu cya Tanzania. Nagira ni mbwira abariko baratwumviza yuko muri ibyo bihugu umwarimu yobahembwa amahera make n'amafaranga yoba ari ibihumbi bibiri by'amadolari. Ibihumbi bibiri by'amadolari twebwe ntidushobora no kuyasaba, turazi ko tuba turiko turagurana. N'igihumbi cy'amadolari biragora kugira ngo bagishitse mu mishahara baduha. Rero no kubabwira yuko kumbure
ngira ngo na leta y'u Burundi dogeragize tohoze aba twari ko tugomba gusaba kugira ngo kwe turi mu karere kayaseri bihugu turi kumwe mu karere k'ubu seruko kugira ngo turabe ingana na leta y'u Burundi yo kwegeranya imishahara y'abarimu mu Burundi n'aba kaminuza y'ibyo bihugu mu byo bita harmonisation salariale muri East African Community. Ibyo rero ntitwovuga ngo nibintu ngo tugomba kwihutira mugabo uraje mu Burundi nabivuze mu radio isanganiro kubona umwarimu wa afise urupapuro rwa doktora adashobora gushitsa amadolari amajana abiri birateye agahinda urumva arose ahantu aza guhemba ibihumbi bitatu bica bigorana kugira ngo ntagende nicyo rero bidutandukanya n'amakaminuza yo mu karere tuhora dutembera hakagenda n'amamisiyo mu bindi bihugu notama ibihugu bya Maroc ibihugu bya Egypte ibihugu bya Nigeria ibihugu bya Ghana tuhora tugenda turashyize amaprogramme duha nta naho twitwa na kuko abantu urabona neza unamubonye ko kubwira ingana akora amaproje arushesha ingana ariko aragenda ukabona ko abantu bifashe neza ariko twebwe biboneka yuko tuzokusanga nk'uko umushikiranganje yigeze kubivuga sinzi ko mwavyumvise yuko abarimu bo muri kaminuza y'u Burundi cyane cyane abafise abari mu rwego rw'abasista basigaye barushwa guhembwa n'abo banganya diplome bakora mu bindi bisata mu Burundi none mwumva ntitwoshobora no kwigeranya na gatoyi n'amakaminuza duhana imbibe canke yo ku mugani wa Afurika. Murakoze.
Murakoze. Kuba ariko baratwumviriza mwashobora kubwira nka abigisha bo muri kaminuza y'u Burundi mu mwaka muravuga iyo mishahara idafadika ituma benshi muri bo ariko baragenda boba bahembwa nkangahe mugereranije n'abo bandi mwaka muravuga.
Naravuze ku radio isanganiro n'umunye w'umuntu atashe akiva hanze ashikira ku miliyoni n'ibihumbi jana no kuvuga utubwiye kuraba tukagiranya dusanga ari amafaranga adashikije amadolari amajana abiri bamwe bita ngo bamaze kuronka amagrade baca baja nko ku miliyoni zibiri kuri professeur associé miliyoni zibiri n'ibihumbi amajana atatu nimba ntihenze canke amajana atanu mucamwumva namwe amadolari ingana tubivunja birazwi no kuvuga kwaho ari nk'amadolari amajana ane ibintu ntashoboye amajana atatu ego amadolari amajana atatu uri professeur associé no kuvuga umaze imyaka nka munani uhatana kugira ngo uduge grade wa professeur ordinaire ngira ngo yoshikana amajana atanu arenga gatoya urumva ayo mahera uravye ingana abaprofeseri baba baje bavuye ku ishuri aho bahora twaravye dusanga kumbure umunyeshuri ariko ariga muri doktora afise bourse azoza guhembwa amahera ari igice cy'amahera yahora ahembwa ari umunyeshuri. Ivyo rero iyo turiko turabivuga abantu ntibashobora kubyumva ni bosi n'ibintu nko mu bantu bazi kuranga ingana barimo muri kaminuza bakora n'ingana bahembwa no kuri biti y'agahinda.
Murakoze.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Turamushimiye mugenzi wacu Fidel niyo ngabo n'abatumire bacu uyu munsi ndetse namwe mwa telefonye aho muri hirya no hino ku isi. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi murakarama.
Dusangire ijambo. Dushaka gasaro kaburaga muri sanga kwijwe rya Amerika. Ibyo dukora byose nimwe dushyira imbere America.